Tatimu mwese kutoka kana mwana mwere sari metere mwa mwere ngari kwa rati
kuko ure tiriri waaye ili nizama vya vya mwere 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 mwere
kandi jewe kugari ije nga hamda maza kujara wana wa tuka wane mwere 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 mwere
Awana wabijiji wavuganye n'ejo rya Amerika aho bemeza ko mu bitaro bitandukanye mu Burundi harangwa mu kwakira bigura intege abakenyezi baba baje kwibaruka ugasanga hari bamwe batakarije ubuzima bwabo n'ubw'abana babo
ariko arikije sanga umugana ukira rindira uri kuri sinatira tatse mu mutekite kutoka kana n'umwana muri sari metere umugere nariye mwamubwira ngo ari parasina ngo ndabavura bari gutambikira bende ko bigenda
muri makaha muruzi batwe nta hantu menga tuvugira
twabaraje n'ubwo rupfu rw'umusenyezi yatire materinite yabuze kimwe tabara
ibintu biri kuri ibi bitaro ugomba turi umugwayi ufite uruyoya ubwo ruyoya baza kukwakira rugira rugupfire ko
abo bakenyezi kandi banavuga ko ari ikibazo kimaze igihe kinini kibonekeza mu bitaro bitandukanye bagasaba ko leta y'u Burundi na cyane cyane umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bo bazi icyo igise kivuze ku mubyeyi bogira icyo bakoze vuba bwango bagatabara amagara y'abakenyezi mu Burundi bahohoterwa muri ubwo buryo n'abaganga baba barangaye
dusaba ko umubyeyi umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe wazigise nk'abandi babyeyi nka twebwe bogira icyo badukoreye bahaguruke muri makaba baganga na nabo tubikeneye nga kuri ruvuriro nibazane abandi baganga babikeneye umuganga ukamuzana umuntu arenze akacaja kuri android yiwe akaba mu gutashinga umubyeyi ari mu materineti umwana ariko arashuhira ngaha kurembera ko saa 10 yagera ngo genda nta miti cyangwa bakaguha ikinini kimwe cya prasamoro bakakivunagura ugenda ugura mu ibingu ibindi ntabyo
amashyirahamwe akurikiranira hafi ubuzima bw'abagwaye nayo yemeza ko akiri utunenge twishi kwa muganga mu kwashyira abaje babitura Sylvie abana bakize avugisha hamwe rivugiramwo abagwaye semabu yabwije ujya Amerika kukibitera byose atamategeko ahana baganga mu Burundi hari
ikibitera nuko tuvuga ko atakwa kwikirana bwa mbere tuvuga ko atamategeko abahana ahari ko hajye wakire na mugwaye biza ningaruka menyinshi rero nta mateka hari ashobora guhana uwo muntu yerekanye iyo ngendo yo kwakira umurwayi naje
ishyirahamwe semabu rivugiramwo abagwaye ribandanya risaba leta y'u Burundi gushyira ingufu mu kwigisha abajejwe kwakira abagwaye kwa muganga no gukurikiza amategeko kubakoze nabi kugira ngo irengere amagara y'ababitura abana bakize uku ni kwa bivuga
aho umukenyezi yagiye kwibaruka azagiye kwitanga kugira ngo abyare ikibondo kizofasha igihugu nawe arakora ubuzima bwiwe aho yakiriwe nabi yavuga ko yanunganiwe no mu cyumba araragurikwa aratubikwa gushika naho baza kumwakira atakiri muzima yateza kuba amategeko ariko arakora ashyira ku mugaragaro kugira ngo umuntu aze kubarika nta murwayi kwa muganga ahanuza ko ntibatuvurira ubuntu n'amahera tuburira
akababaro ka benshi kadugijwe n'urupfu rw'umubyeyi yari yaje kwibarukira ku bitaro by'akarere byo mu Ruziba biri muri komine Muha zone Kanyosha mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura aho abanyagihugu bari aho babwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika ko uwo mubyeyi n'umwana yari karibaruka mu ijoro ryo kwigenekerezo rya kane kwezi kw'icenda mwaka w'2022 bahasize ubuzima bitewe no kuba abaganga baramutereranye ndetse iyo nda ikaba yari ya mbere nk'uko abo mu muryango wiwe babivuga ibyo byatumye abanyagihugu bari muri ibyo bitaro n'abo mu muryango b'uwitabye Imana batabaza abanyagihugu nabo bari muri ako gace barashwa baduka ari benshi bituma bari mu nzego nkuru z'igisagara cya Bujumbura n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bashikuzwa nabo baza gukora amatohoza ku byari bimaze kuba ubushikiranganji bukaba bwaciye busohora itangazo bukeye ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icenda uyu mwaka bwihanganisha umuryango wabuze ndetse bunizeza ko hagiye gukogwa amatohoza yimbitse ku cateye ubwo rupfu n'uwoba yarabigizemo uruhara muganga Crowe Ndayikunda ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu
umuryango wabuze ubwa kabiri burababajwe n'ubwo rupfu bwashikiye umukenyezi yariko atanga ubuzima be n'ikibondo yariko aribaruka amatohoza yimbitse yatanguye kugira ngo by'ukuri tumenye neza icyatumye uwo mukenyezi n'ikibondo yariko aribaruka bitaro Imana.
Iruja Amerika kandi ryagerageje kurondera abarongo y'ibyo bitaro byo mu Ruziba biherutse gushugwa mu majwi ko byakira naba ababyeyi baje kwibaruka ndetse nabaje kwivuza muri rusange ngo ribabaze icyo bavuga kuri ibyo bibazo n'icyo bagiye kubikora ko imisi irenga ibiri iraheze tubahamagara ntibitabe twabarungikira ubutumwa bugufi bakabusoma ariko ntihagire icyo bishura kugeza ubwo dutangaje inkuru. Ibyigwa byakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi byerekana ko mu mwaka w'2016 ushira w'2017 ku bakenyezi 100,000 bagiye kwibaruka abashika ku 334 aribo bahasize ubuzima. Ibindi byigwa byerekana ibiharuro by'abakenyezi bahitanwa n'imbanyi mu gihe cyo kwibaruka bikaba bitegekanijwe mu mwaka w'2023 nkuko tubikesha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Cyeri Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.